Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwemeza ko ku munsi abandura virusi itera indwara ya sida bageze kuri 9 igahitana indwi.
Abagipfa abenshi nuko baba baratinze kubimenya byuririza ibikaza, none bakaba ajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba.
We ni muganga Sabin Sanzimana atwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Mu Burundi naho umurwi w'urunani uri mu nzira nziza iuganisha amahiganwa ya Bale warayuhejeje inkino z'imirwi, uri mu kibanza cya mbere. Hukaramuka utsinze kuri uno wa mbere uzoba uronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za Bale z'uno mwaka. Aha muri Amerika, Donald Trump aheruka kwegukana intsinzi mu matora, abandanya gushira habona abo yipfuza kuzoshira mu mabanga atandukanye. Idonido ni mukanyi sase. Ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Amakuru y'igani no kwisi tuyahereye ku mugabane wa Afrika. Leta Mali itangaza ko yishe abarwanyi benshi bo mu murwi w'abatwarege barimo indongozi nkuru z'uwo murwi yitwa Fahed Ag Al Mahoud. Ubutegetsi bwa Mali buvuga ko igitero c'indege itagira umudereva drone bwigambye cabereye mu buraruko bw'igihugu. Kumenyesha makuru w'itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters akorera mu gisagara citwa Tinzaouten kiri ku rubibe Mali ihanana Algerie yemeje iby'iki gitero avuga ko yaciboneye. Igisagara cha Tinzaouten cabereyemo igitero ejo kwa Mungu kiri mu mino y'urunani rw'abarwanyi rwitwa cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de la Zawad. Amasezerano y'amahoro hagati y'abarwanyi mu bwoko bw'abatwareg muri Mali na leta y'ico gihugu yatewe ko igikumo mu 2015 mu ravyibuka yasambutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka, gutyo intambara iba isubiye kwaduka hagati izo mpande zibiri. Bamaze kurwa muri iyo ntambara harimo abasirikare ba Mali n'abacangero b'Abarusiya. Fahad Ag Ahmad ubutegetsi bwa Mali bwemeza ko bwishe azimbere mu bafise uruhara runini mu biganiro vy'amahoro hagati y'abarwanyi b'abacarege n'ubutegetsi bwa Mali. Amafaranga Uburusiya buzokoresha mu vya gisirikare mu mwaka uza w'2025 ni menshi gusumba yo bwakoresheje muri kahise. Ibice 32 n'uduce 5% vy'amafaranga leta y'ico gihugu itegekanya gukoresha mu mwaka uza bizoja mu vya gisirikare. Urubuga rwa leta y'Uburusiya ruriko integura yo mafaranga rwerekana ko muri rusangi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buzokoresha amamiliyari 145 y'amadolari ya Amerika. Ugeranije nayo ubwo bushikiranganje bwakoresheje mu mwaka uheze hiyongeye ko 28% n'3% President w'Uburusiya Vladimir Putin aze amaze kwemeza ayo mafaranga. Abasesangura bavuze ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri ico gihugu bwahawe uburyo bwinshi kubera intambara ibandanye hagati ya Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara tuributsa ko yatanguye mu kwa kabiri ko mu 2022 n'izi mbere muzikomeye zimaze kubibura ya inyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Ni intambara itwara uburyo bwinshi impande zose. Ukraine ahanini uburyo ikoresha ibukura mu bihugu byo mu burengero biha amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari, Uburusiya bwo buriba ko ahanini. Tuve rero mu vy'Uburusiya tuza ha muri Amerika. Donald Trump aheruka gutsindira amatora arabandanya gushira ahabona abo yipfuza kuzoshira mu mabanga atandukanye. Yipfuza ko ibiro bijeje gutohoza ivyaha FBI bitwarwa na Kash Patel yahoze ari umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano akaba ari n'inshuti magara ya Trump. Ibi bisigura ko Donald Trump niyo yamara gushika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ashobora kuzokombora Christopher Wray ku burongozi bwa FBI. Christopher ni mu Republika nka Trump ari mu burongozi bwa FBI kuva mu 2017. Amategeko ya Amerika ategekanya ko manda y'utwara FBI imara imyaka 10. Uburongozi bwa Christopher bwoheze rero mu 2027. Trump niwe yaramugenye muri 2017 inyuma yo kwirukana James Comey amuziza hanini amatohoza yakoze ku kwiyamamaza kwiwe ko mu 2016. Donald Trump n'abamwegereye ntibarabaryiza. Christopher niwe yatanze uburenganzira bw'uko umuhana wa Trump witwa Mar-a-Lago pawusaka bahigamwo impapuro z'amabanga y'igihugu yatwayeyo kandi kizira. Mu bandi, Trump amaze kuvuga ko ashaka guha ibibanza harimo Charles Kushner, ashaka ko aba ambassadeur wa Amerika mu Faransa. Uyu ni se w'umukuru wa Trump yitwa Jared Kushner. Aya makuru agezeho n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda. Makungu yarayahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ubwandu bwa sida. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda ukemeza ko ku munsi abandura n'abahitano n'uwo mugera barenga batanu. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Gloria Tuyishime.
Ministeri y'ubuzima mu Rwanda itangaza ko buri munsi abarurwa abantu 9 bandura virusi itera sida, naho barindwi buri munsi bicwa nayo. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Sanzimana arasobanura impamvu y'umubare ukiri ku kigero cyo hejuru.
Abagipfa abenshi nuko baba baratinze kubimenya byuririza bikaza, none bakaba ari bajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba. Rero waba keka ko ayifite cyangwa se utaripimishije, ni byiza ko abimenya kare kugira ngo atajya muri aho ngabo bazahitanwa nayo, cyangwa se ataba ahubwo no mu bayikwirakwiza n'aho ngabo bashya.
Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wizihijwe ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu nyubako ya Kivu Intare Arena. Byari byitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'imiryango mpuzamahanga yita ku buzima. Impamvu iki gikorwa cyashyize muri aka karere kuri iyi nshuro ni uko ariko karere ka mbere kagaragayemo umuturage wanduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende mu kwezi kwa karindwi. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yacyanduriye mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko twabisobanuye na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana.
Iki ni icyorezo cya Mpox nacyo kiracyahari kandi cyandurira mu mibonano mpuzabitsina. Twabihurije hamwe kuko akarere ka Rubavu hari hagaragaye ibipimo by'abantu banduye Mpox kandi bigaragara ko yanyuze mu mibonano mpuzabitsina cyari kingiye. Ni ubukangurambaga rero bukomatanije tuzaba dukorera hano.
Amerika iheruka gukora twaganiriye n'abakora uburaya mu karere ka Rubavu bakira abagabo baturuka no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba ni bamwe muri abo bahawe urukingo.
Impamvu twumvaga bikenewe cyane ni ukubera yuko nuko twabonaga ari ibintu bikabije kandi bishobora kuba wenda byanakwica umuntu vuba cyane. Nanone nk'abantu baba bafite nk'abana, ku mwana biba bigoye kubona urwaye ufite n'umwana.
Ngo rero twashimishijwe no kugira ngo Leta y'u Rwanda itwiteho turi abantu baciriritse, twabonye yuko natwe turi abantu b'agaciro.
Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko urubyiruko ari rwo rufite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida, ariko ikanagaragaza ko hakiri icyuho cyo kudukingirizo gihenze ku bafite ubushobozi buke. Ibi ni byo Dr. Ikuzo Basile, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC atubwira.
Ijyanye rero n'udukingirizo kuba duhenze, umuntu ashobora kugahenda bitewe n'uko acuruza cyangwa bitewe n'uko abona abakiriya bahagije. Ariko niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise ari kiosque yabaga inaha itanga agace udukingirizo ku buntu amasaha 28 kuri 28. Ni nayo mpamvu muri weekend haje indi shyashya nanone yo kugira ngo tukorohereze abantu kubona udukingirizo tutabahenze.
Ipfunwe mu rurimi rw'icyongereza bakunze kwita stigma ryo kwipimisha virusi itera sida naryo riri mu bituma bamwe batipimisha ngo bamenye ko bahagaze. Dr. Ikuzo:
ukabongera ubumenyi kuri virusi itera sida kandi tukabumvisha ko kuba ugiye kwaka serivisi zo kwirinda virusi itera sida bitagakwiye kugutera ipfunwe, kuko bizagufasha kwirinda ukamenya uko uhagaze. Ni nayo mpamvu no muri serivisi dutanga hazamo no gutanga ibikoresho byo kwipima ku giti cyabo, ukaba wamenya uko uhagaze utiriwe ujya kwa muganga. Byoroshye mu buryo bumwe tugenda dutangamo serivisi dufasha nabo ngabo batemeye kujya kwaka serivisi nk'uko twabigaragaje.
Dr. Sabin Sanzimana ushinzwe Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda niyo ahera asaba abaturage kurandura sida by'umwihariko urubyiruko ruri munsi y'imyaka 20.
Urubyiruko abakiri bato ni imyaka ibamo ibibazo byinshi, ariko ni nazo mbaraga dufite z'igihugu. Dushishikariza urubyiruko rero kurinda umubiri wabo n'ubwenge bwabo cyane, kuko niho igihugu kizubakira. Sina virusi itera sida gusa, ahubwo tunabarinda no kujya mu bintu byatuma bagwa no mu bibazo nk'ibyo by'indwara. Cya mbere gikomeye unda no kwangiza urubyiruko ni ibiyobyabwenge, tuvuge by'umwihariko ibisindisha. Nibwo butumwa bukomeye. Virusi itera sida rero mu rubyiruko iracyahari, iragaragara.
Uyu munyeshuri yiga mu kigo cya TTC Gacuba hari ingamba yafashe nyuma yo kumva ibiganiro yahawe n'inzego z'ubuzima.
Nafashe icyemezo kandi nk'umunyeshuri cyo kubwira abanyeshuri kwifata mu gihe byanze bagakoresha agakingirizo. Kubwira n'abandi bantu igihe tuzataha tuje mu biruhuko tukababwiya ingaruka za kainu yanduye akazajya fatinti kugihe gana amavuriro amwegereye.
Nubwo umubare w'abandura virusi itera sida mu Rwanda ugikomeza kugaragara, u Rwanda ruvuga yuko indwara yagabanutse cyane kuko rugeze ku gipimo cya 95% y'abapimwa basanga baranduye bagafata imiti, ndetse n'abashaka iyo miti bakayibonera ku gihe kuri icyo kigero. Icyakora u Rwanda ruvuga ko urugamba rugikomeje kw'intumbero ari ukubona urukingo cyangwa umuti wa virusi itera sida. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko abantu miliyoni hagati ya 39 na 44 ku isi ari bo bafite virusi itera sida. Mu mwaka wa 2023 honyine handuye abagera kuri miliyoni 1,700,000. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Ijwi rya Amerika, amakuru aracabanda. N'imiryango irenga 700 muyubatse amazu ahegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi muri komune ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ntigiraho ikikumusaya. Imvo ni kuba itashoboye gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'u Burundi kubijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwirizwa guhabwa. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mwisomegwe na Terive Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Amakuru duhabwa n'isoko ryacu ryahishikiye nuko amazi amwamwe yasenyutse burundu ayandi atagifise impome zikwiye, hakaba n'ayandi yamaze kwata imigaga. Abanyene ayo mazu barifumbereje.
Iki gipande gisigaye ni gito cyane kandi nacyo giteye ubwoba kuburyo utohirahira ngo urakiraramo. Ahajya hose urabona ry'amafisira asigaye, urabona ko isigaye ku gapande gatonya.
Tumerewe nabi rwose, nk'aho imvura iguye. Habe ku murango turiruka, habe mu ijoro tukiruka, tuza kuraba aho twakwikikiriza.
Abanyagihugu bege kibomo kajayo mazu kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu. Ayo nayo harugwa ku mahektari 160. Abamwe imiryango iharugwa hafi 3,500. Uyu mukenyezi Marita Ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50.
Urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko mugongo. Urabona ntidusanuye, ntitugize gute. Batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye, kandi nta nyadufaranga ntacyo tuzotugura. Tubwiye ngo nituguruze konti, n'izo konti amahera twuguruze ntayo twarise. Ubu n'uguherangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera, naho yaduha yoba aya konti ntiyoba ari iwacu.
Mu mwaka w'2016 leta y'u Burundi yari yemereye abo banyagihugu umuzibukiro waharugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe, ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu. Muri kino gihe ihegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30. Umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko abo banyagihugu bakeneye umuzibukiro uharugwa mu mamiliyaridi zirenga 100. Amos Ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe.
Uravye igihe baduharurira turabona munsi ibintu ingene biriko biramera, ibintu vyaraduze, ikoresho vyo kubaka vyaraduze, amatongo yarazimvye. Ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira naje amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongerako kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja, canke bidakunze ko yongerako duha umuzibukiro yongere itegekanye n'amaparsela abantu bashobora kurimukiramo.
Ni mu gihe umushikiranganji w'ibidukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba. Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka wa 29 w'ukwezi kw'icumi, yavuze ko inama shikiranganji ari isigaje kugira ico bikoze ko
turindiriye intumbero y'inama shikiranganji kugira ngo idufashe gutora senari ko kwa Afrika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje. Twokwizeza rero abene gihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo ico gikorwa kikaje mu bintu vya mbere byo kwigwa.
Leta y'u Burundi yashinze ku biro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'2009. Abanyagihugu bamwe bari basanzwe barahubatse amazu, abandi barahaguze amatongo yo kubakamwo. Basaba leta gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo y'125 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi. Iyo nayo ivuga ko watswe itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga.
Y ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Georgia imyerekano y'onyagihugu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi biyamiriza ingingo yo guhagarika ibiganiro by'umugambi wo gusaba kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya irabandanya abategetsi b'ico gihugu kiri mu masanganzira y'umugabane wa Buraya na Asia bavuze ko abantu 44 bari mu bitaro inyuma y'iyo myerekano yatanguye kwa kane w'indwiheze ubushikiranganje bw'intwaro hagati muri ico gihugu buvuga ko abari mu bitaro bagizwe na bakoze imyerekano 27 na abapolisi 16 abiyerekanye kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biyerekaniye imbere n'amashingamateka kugira amasaha y'ijoro cane bayitera amabuye bongera baturira ibitandukanye polisi y'ico gihugu nayo yaciye ibamijaguramo ivyuka n'amazi bikoroza amosozi kugira ngo ibateshe mu vyo baturiye harimwo ishusho ya Bizina Ivanchika yatanguje umugambwe uri ku butegetsi Georgian Dream Party uyu ni umutunzi karuhariwe muri Georgia ubutunzi bwiwe buharugwa mamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolare ntibusobanuka ingene yaburonse ariko ico bikoze birazwi ko yabuvanye ahanini mu Burusiya leta ya Georgia ibicishije kuri Ariki Kobakize umushikiranganje wa mbere afise ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko itigeze ihagarika umugambi w'ibiganiro vyo kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya asigura ko ico bakoze ari ukwiyamiriza impande zitandukanye yemeza ko zihakana ivyavuye mu matora atamvu n'imwe zifatika zifise muri izo mpande harimwo umwe bwa Buraya bwateye ivyatsi vyavuye mu matora y'abashinga amateka yo mu kwezi kwa 10 ho muryango wemeje ko amatora yaranzwe na twasorobo twinshi ku bwa leta ya Georgia ivyavuzwe n'umwe bwa Buraya ni intambamyi ikomeye itangira ico gihugu kwinjira muri uwo muryango umushikiranganje wa mbere wa Georgia aha akagabisha abakora imyerekano avuga ko barenga ku mategeko akavuga yuko bazohanwa avuga kandi ko n'abanyepolitike basunikira abanywanyi bayo muri iyo myerekano bibereye mu biro vyabo nabo nyene bazohanwa mu kiganiro n'amenyesha makuru yavugiyemo amajambo yose yateye kandi vyatsi ingingo ya Amerika ihagarika imwe mu migambi itandukanye yakorana n'ico gihugu bivuye ku kute ivyavuye mu matora itangazo ry'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu rigira riti
ingingo ya Georgia yo guhagarika kwinjira mu bumwe bwa Buraya iranyuranye n'ibyifuzo by'abanyagihugu bayo n'uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro ryabo ntihagarika umugambi wo kwinjira mu bumwe bwa Buraya gusa ahubwira nazibira inzira zishikana ico gihugu mu muryango w'ubumwe bwa Buraya no mu ishirahamwe ryiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN umugambi Georgian Dream mu gufata ino ngingo witesheje amahirwe yo gukorana n'ubumwe bwa Buraya bya hagufi na hagufi kandi utumye Georgia ishobora kuja mu byago ishobora gutegwa n'u Burusiya
umushikiranganje wa mbere wa Georgia yavuze kandi ko ibikozwe na leta ya Amerika yise ko iri mu nzira igenda sigiye iragi rigoye leta yemirije kuza agira ati
tuzorindira leta nshasha kugira ngo tuyage kuri iki kibazo nabo
kurande gumwe bwa Buraya nabo basohoye itangazo muri make rivuga riti
Icyo dufashe kuri no ngingo nuko isubiza inyuma intambwe ya demokrasi ya Georgia ibi biraturaje ishinga dusabye abategetsi ba Georgia kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikiriza ibyumviro byabo no kwirinda gukoresha ingufu mu banyagihugu biyerekana
President wa Georgia Madame Salomo Zulabichi nawe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ko igihugu ciwe cacitse icibare c'u Burusiya agira ati
Icyo dusaba simegumuko dusaba amatora mashasha ashira imbere ibyifuzo by'abanyagihugu ibiyavuyemo bikabukuri
muri Georgia umukuru w'igihugu nta jambo rinini abafise kwitunganywa y'igihugu n'ingingo zacu asa nk'uri muri ayo mabanga mu buryo bw'ivyubahiro gusa ufise ijambo nyamukuru n'umushikiranganje wa mbere atorwa n'abashinga mateka president ahari ubu ava mugambwe utandukanye n'umushikiranganje wa mbere ubu rero president Salome ashigikiye ko Georgia iba mu mwe bwa Buraya ariko umushikiranganje wa mbere Bizina n'umugambwe wiwe ufise ubwinshi muri amashinga mateka babonwa nk'abari ku ruhande rw'u Burusiya kandi nk'abarwanya ibihugu vyo mu burengero Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri imikino ubu naho duhereye mu Burundi umurwi w'urunani uri mu nkino za elite ya 16 barayisozereye inkino z'imirwi uri mu kibanza ca mbere urunani rwakatishije itiki yo gukina igice ca kabiri gishira ica nyuma rukabara mu karutsinze kuri no wa mbere ruzuba ruronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za bal z'uno mwaka inkuru twateguriwe numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana
abakunzi bo mu rwi urunani bavuye mu mpingo itandukanye y'isi barishimiye insinzi y'umugwi wabo bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za bal. Kennedy Munyankindi yakiniye uwo mugwi yaje kuwushigikira avuye mu gihugu cya Suwede, amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga byabafashije cyane kubona insinzi.
Runani aho rugeze ubu novuga yuko barongo Runani bakoze ibikora inka ekipi igeze heza, hanyuma ikintu kinini cyane bakoze nuko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka professionalisme, atanga amaide yiwe bakamureka agakora, n'umukoci agendera kuri discipline na rigueur cyane cyane. Nibaza yuko yatsinze match tactiquement kurusha umukoci wa City Oil y'Abaganda twari ko turakina.
Uno mukunzi wa Dinamo umugwi ukebana cyane n'Urunani arakeza uwo mugwi akawifuriza kugeraho batageze.
Nukuri jenda vyakira neza cyane kuko Urunani nubwo atari umurwi wanje jenda wishigikiye kubera bagiye baserukira twese barya baserukiye igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa. Nuko gusa bitashobokeye ahubwo naje mba narabaherekeje kugira turondere intsinzi hamwe tuyizanire hamwe. Mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko barabyifatamo. Ahubwo Imana ibaje imbere.
Ni inkino zitoroheye Urunani ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe nk'uko Elvis Hakizimana ishegera cy'umumenyereza w'Urunani yabibwijwe rya Amerika, amenyesha ko izo nkino zabasigiye icigwa gikomeye.
Twasanze ikintu cya mbere gikomeye ari ukutava muri match. Iyo umugwi ukugiye imbere amanota menshi ubwo umukina kirazira kuheba match. Rero batugiye imbere amanota 22 turashobora kurutsinda urukino murayi ko ruheze dutsinze apwe prolongation. Ni ikintu cya mbere twishimira ko navyekana yuko ufise umugwi udaheba kandi tuma turi muri match. Ibyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu ukomeye ku mpande zose, yaba côté technique meme na condition physique. Meme no mental si bintu bisanzwe kugushobora gutena izo matches zitatu tugiye gukina demi finale nivyo uzosinda izo azobaronse akaje kugushobora kubandanya muri ba kizera yuko bizogenda neza turuteguye neza ama tukaguma turi concentre objectif tukayishikako.
Nabakinyi barishimiye igikorwa bakoze. Kava kuri Brian amenyesha ko biteguye n'umuti muri hamwe urukino rw'ica cha kabiri gishiri cha nyuma.
Twe finali yacu ni ejo kwa finali ya demi-finali yacu dushobora gutsinda muri ni qualification direct kini nabo tumeze neza cyane twese turi confiant mu mutwe turagiye ko dukina turi concentre dukinishije inguvu tukaba applike ku maconsigne y'umukoca twese ko byose bizogenda neza.
Mu mwaka w'2023 Urunani rwari rwashyitse muri izo nkino za Elite 16 ariko ntirwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za bal. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Ijwi rya Amerika, twe tubandanya tubashikiriza amateka ya hambere ya ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu mukino w'intoki wa volleyball mu cyiciro cy'abagore. Jean-Claude Munyandinda ahere aho twagarukirije ubushize.
Mu kiganiro cyacu cya siporo cy'ubushize, Madame Gertrude Kubwimana, umuyobozi wa technique mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda, akaba yanabaye umukinnyi kabuhariwe mu ikipe y'igihugu y'abagore, yatubwiye uko iyo kipe yari yubakitse n'abakinnyi bari bayigize mu myaka isoza za 80 yerekeza za 90. Muri aka kanya uyu muyobozi agiye kugaruka ku marushanwa y'ingenzi ikipe yitabiriye, ibanga rituma akomeza kugaragara nk'ukiri muto ndetse n'ubumwe umukino wa volleyball wubatse hagati y'abakinnyi bakanyujijeho. Mu gutangira, Gertrude Kubwimana aratubwira uko begukanye igikombe mu mwaka w'1988 ndetse n'andi marushanwa yakurikiyeho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaserutsemo.
Irushanwa ryari irushanwa rya zone ya kane, icyo gihe u Rwanda rwari rukiri muri zone ya kane. Iryo rushanwa ryari ryabereye i Kigali, twatozwaga na nyakwigendera Alphonse Rutsindura wazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Twari twarikinye rero i Kigali, birangira tunatsinze. Ikipe yacu iratsinda, twakinaga na Ngora nayo yari yageze kuri finali, ariko twarayitsinda icyo gihe dutwara igikombe n'abarundi bari bahari. Iryo rushanwa twaserukiyemo ryabereye muri Kenya bari barimo gutaha iya stade nyayo hari y'u Rwanda hari yo Kenya hari yo na Tanzania n'Ubugande bwari buhari ariko icyo gihe Kenya yabaye ya mbere u Rwanda ruba urwa kabiri hari none n'indi rushanwa twagiyemo nanone muri 89 bagiye gukina muri Ile Maurice dukinira igikombe cy'Afrika Coupe d'Afrique des Nations hari amakipe menshi agera ku 8 u Rwanda twatahukanye umwanya wa gatandatu
Gertrude Kubwimana afite imyaka 56 y'amavuko ariko nta wabimenya agaragara nk'umuntu ukiri mu myaka nka 35 kandi ari umubyeyi ukujije uko guhorana isura y'urubyiruko hari ibanga ribyihishe inyuma
ibanga ni ugukora siporo kwikunda ikindi ni ukugira discipline mu byo ukora byose kandi noneho akazi kose ubonye uragakora ndavuga akazi kose niyo uri mu rugo ntabwo uvuga ngo bigenewe uyu kandi burya nabonye ikintu cya mbere cyo gusaza ari ugusaza mu mutwe niho hatangira iyo watangiye kumva ko mu mutwe washaje kuko utagishobora kuhita usaza ariko ikindi kibanga cyane ni discipline
abahoze bakina ikipe y'igihugu ya volleyball mu bagore barimo na Gertrude Kubwimana nubwo bakiye igihe nk'abakinnyi babigize umwuga baracyafite byinshi bibahuza bishimangira ubuvandimwe
dufite na groupe duhuriraho tuyita les anciennes de l'équipe nationale amakuru yose turayapartaja iyo umuntu yagize ibirori turabyitabira tugafatanya mbega aho bari hose tabasuhuza kandi iyi ntashyo barayumva kuko dukunda guhurira ku rubuga ntabwo twigize dutandukana
Muri gahunda zacu zo gusubiza amaso inyuma ngo turebe amateka y'abanyabigwi ba siporo mu Rwanda turateganya no kwinjira mu yindi mikino twibanda kubakanyujijeho haba muri ruhago mu mikino y'intoki ndetse nabo muri siporo y'umuntu ku giti cye mu bakenyi tuzagarukaho bashyizeho intangamuganzanyo twavuga nka Ferdinand Rutikanga wamamaye mu iteramakofe na Marisiana Mukamurenzi wagendaga nk'ingeragere muri siporo yo gusiganwa ku maguru Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika ya Kigali
Ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya tubashikiriza ijambo ry'inka ntangamarara ribasigura imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 isi yose yizihiza umunsi w'icyorezo cya SIDA uwo munsi ukaba wizihizwa kuva mu 1988 mu rwego rwo gukangura rubanda ku bibazo bijyanye n'iyo ndwara ndetse akaba ari n'uburyo bwo kunamira bahitanywe n'icyo cyorezo cyangwa bapfuye kubera ingaruka z'iyo ndwara Intego y'umwaka ni iyoboka inzira y'uburenganzira ubuzima bwanjye uburenganzira bwanjye iyo ntego igamije kwibutsa buri wese ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwitabwaho mu kubungabunga amagara ye harimo no kwirinda sida kuyivura n'ibindi bikorwa byo kumwitaho buri gihe cyose naho ariho hose abishakiye ubu burenganzira ni ubwa buri wese yaba afite cyangwa adafite sida icyo yaba ari cyo cyose nta kuvangura ubwoko igitsina cyangwa hatuye Virusi ya sida yicisha umurwayi kugenda imunga ububasha bw'umubiri bwo kwirwanaho. Umunsi wo kuzirikana indwara ya sida ku isi ugitangira dore hashize imyaka 36 kuba umuntu yaripimishaga bakamusangamo sida byabaga ari nko kumukatira urwo gupfa kuko icyizere cyo kurama kitarenzaga imyaka 2. Ariko kuri ubu tugiye kugera mu gihe abantu bazajya babaho batikanga indwara ya sida mu buzima bwabo. Ariko nubwo twateye intambwe mu kwirinda no kuvura iyo ndwara abaturage benshi basa n'abagizwe ibicibwa bo bugarijwe bikomeye no kuba bakwandura sida hari abantu bakunze gusigwa ibara abandi bakabanena ndetse bakanahutazwa cyangwa amategeko ntarengera abantu bazwiho ngo abagabo baryamana n'abandi bagabo ariko indwara ya sida ntishobora gusezererwa ku isi ibibazo byihariye by'aba baturage n'andi matsinda yose bidakemuwe Kubireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashyizweho gahunda y'ibiro bya Perezida yo kugoboka byihutirwa bugarijwe na sida programu yiswe PEPFAR kuva yatangira mu 2003 iyo programu yagabanyije ku buryo bugaragara ikwirakwizwa rya sida yongera ibikorwa byo gupima sida maze iramira amagara y'abantu bagera kuri miliyoni 25 mu myaka 20 maze mu bihugu 50 ikoreramo Perezida Biden mu nyandiko yashyize ahagaragara yagize ati iyo programu ya PEPFAR yibanda mu kugena iminsi izaza ishingiye ku kwirinda ubwandu bwa sida buri muntu wese akabasha kubona imiti imuvura noneho abantu bose bakabaho nta cyasha cyangwa se igisebo cyakunze kuranga indwara ya sida yungamo ati turi hafi gusezerera burundu icyorezo cya sida dufite ubuhanga dufite imiti ariko cyane cyane dushyize hamwe twese ati Nimureke tuzirikane imiryango yose yabuze abayo kubera indwara ya sida n'abandi bose kuri ubu barwaye sida. Twibuke kandi n'impirimbanyi abashakashatsi mu by'ubuhanga, abaganga n'abandi babungabunga imibereho y'abarwayi, kuko bose batigeze bahumbya mu kurwanya icyorezo cya sida.
Iryo ryari jambo ry'intangamadada ribashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akore naryo duce dusozerera ko ibiganiro n'amakuru vyacu vy'uno munsi. Ndabashimire ko maduteza abiri kuri mikono muhinga bw'ivyuma Mari 10 na Diana Ninahazwe. Ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose, turongera mu bindi biganiro n'amakuru ngiye kubategurira.